Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteranye kuri munsi wa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Mukije ateramije ibiganiro byo munsi.
Ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe, umukenyezi yashize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe.
Uyo ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, avuga kwiganagurwa rya Zedi Feruzi yahora arongoye umugambwe UPD. Iki kiganiro hamwe n'ayandi makuru twateguriye turakigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Ejeni Mukankosi. Mwaramutereza Ejeni, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru aduteguriye.
Baramutse nawe Frederic Bwakeneza nshuti muduteze amatwi. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma, ibiganiro bishyikiwe na ONU. Ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka. Zedi Feruzi wo mu ishyaka Union pour la paix et le développement UPD mu magambo ahinnye yashyinguwe ejo ku cyumweru, umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga. Biciwe mu murwa mukuru Bujumbura. Abantu ibihumbi byinshi batavuga rumwe n'ubutegetsi baherekeje isanduku yarimo umurambo we mu nzira zerekezaga ku irimbi ry'abayisilamu. Tukivuga ku Burundi, Perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo Zedi Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa Perezida Willy Nyamitwe. Bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango Societe Civile bamaganiye urupfu rwa Feruzi kuri Bwana Nkurunziza. Cyakora umuvugizi wa Perezida Willy Nyamitwe avuga ko Perezida n'ishyaka riri ku buyobozi CNDD-FDD ntaho rihuriye n'ubwo bwicanyi. Abanyayitiyopiya hejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azaha ishyaka riri ku buyobozi EPRDF indi manda y'imyaka itanu. Nta rugomo rwatangajwe muri aya matora, kandi indorerezi za Afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yarabogamye kubera ko abategetsi muri Ethiopia bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga. Ishyaka EPRDF Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyayitiyopiya bashyigikiye ibyo ryageje ku gihugu mu kongera ubukungu. Abantu miliyoni hafi 32 biyandikishije gutora. Amajwi ya mbere yitezwa minsi 2 kugeza kuri 5. Aya nyuma hazamenyekana bitarenze itariki 22 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Guverinoma ya Somalia yavuze ko umwe mu badepite yiciwe i Mogadishu kwa gatandatu arashwe n'abasirikare b'igihugu batabigambiriye. Minisitiri w'ingabo wa Somalia avuga ko abasirikare barekuriye amasasu ku modoka ya depite Yusuf Diri kubera ko baketse ko ari umwiyahuzi wari ugiye gutega bombe. Umuvugizi wa Minisitiri w'ingabo avuga ko umushoferi wa Diriri yitambitse imbere abuze imodoka y'abasirikari guhita kandi ko atubahirije ibimenyetso ngo ahagarare. Abategetsi muri Amerika hejo ku cyumweru bamaganye ingabo za Iraq kuba zaratumye umutwe wa Eta Islamique ukomeza gufata ibice by'igihugu muri iyi minsi ishize. Ibi ni mu gihe hari amakuru harimo kumenyekana ko umutwe w'abarwanyi bafashe ikindi gice cyo ku mupaka ko wishe n'abanyasiriya amagana.
Urakoze Jeanne ku makuru heje kudushikiriza. Zedi Feruzi arongoye umugambwe UPD zigamibanga yarishwe arashwe mu mutwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa gatandatu. Yafanywe n'umucungerera ubuzima, abandi babiri barashwe bariko baravugwa. Undi yakomerekejwe n'izo nkozi z'ikibi ni Jean Baptiste Bireha, umunyeshamakuru wa Bonesha FM. Iryo bara ryabereye muri commune Ngagara quartier ya kane ku metero 10 yo ku rugo iwe. Ejo ku munsi wa mungu niho yafubwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atunyimana.
Allahu akbar.
Icho nigisabisho chatanguliye imigigwa yo gushingura Zed Feruzi yitavye imana kuri wa gatandatu agandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inyuma y'icho gisabisho amarira yari menshi cyane na cyane cyane mu bakenyezi. Marina Baramama umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPEDEZI gamibanga amenyesha ko bibabaje cyane kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa bunyamaswa.
Umugambwe IPEDEZI gamibanga ni ibintu biteye agahinda kubona yuko umuntu w'umushinga ntaye murya ashora kugandagurwa gucyo bunyamaswa hama ntagire umuntu numwe amugarukira ntiyagire n'indongozi ziza kuraba ibyo ari byo ni ibintu biteye agahinda ukamengo abanyagihugu ntitugifise abadutwara ntidugifise abatunezwe muri iki gihugu ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda gose.
Uwo munyamabanga mukuru wa IPEDEZI gamibanga amenyesha ko batazodohoka mu kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Muradi yuko mugambwe IPEDEZI gamibanga wamaze kwiyangaja kugwanya ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu kidaciye mu mategeko. Umugambo rero IPEDEZI gamibanga warafashe ya mbere kandi tugahamagarira abanywanyi bacu kuguma bahagaze neza kugira ngo ico kiringo cha gatatu uno munsi kiriko kirazana marira mu Barundi yuko toguma tugiharanira kugira ngo umukuru w'igihugu ntatware ico kiringo kigira gatatu hama Burundi bwubahirize amasezerano y'Arusha kuko ayo masezerano y'Arusha niyo yaduhaye amahoro muri iyi myaka 10 nta muntu yaduhaye amahoro ayo mahoro twayahawe n'amasezerano y'Arusha.
Isange ndakumana wo mu mugambwe Frode Bunyakuri akaba amenyesha ko ari bitera soni kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa leta ntiharenguke.
Ibi ni ibintu by'ibitera soni twavyakiranye umubabaro mwinshi umubabaro kubona tugezaho muri iki gihugu cacu abarongoye abandi muze diferuzi arongoye umugambwe IPEDEZI gamibanga agandagurwa nk'inyamaswa. Ibiteye isoni kandi nuko ibi bibaye amatwa dusumira twabajije abari ngaha batubwira yuko ubutegetsi butaje kuraba ivyaraye bishitse ngo buheze nabwo kuri ubugirisho buterereye muri ibi bintu. Womenga rero nta leta iri ngaha muri iki gihugu.
Leta y'u Burundi rero naho itashoboye kuhashika yaciye isohora itangazo inyuma y'ugo rupfu rwa Zed Feruzi aho imenyesha ko yakiranya gahinda igandagurwa rya Zed Feruzi ikabitera ivyatsi abo babisha ataco bagera umutwe. Leta y'u Burundi ikabimenyesha ko hagiye gukorwa amatohoza kugira abakoze iryo bara bamenyekane. Leta ikaba isaba abanyagihugu kuguma batekanye ikamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira icungere umutekano w'abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Tubibutse ko Zed Feruzi yapfanye n'umucungerera ubuzima babiri bandi bamucungerera ubuzima barakomereka cyo kimwe n'umumenyesha makuru wa Bonesha FM Jean Baptiste Bireha. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iryo gandagurwa nyene Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi yaragize ico avuga mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika. Tumutega amatwi.
Ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe umukenyezi yasize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe kuko urupfungugo urumva abambere babaza mu muryango ngabo kandi abo bandi rubabaza nabo bari basangiye urugamba rwa politiki eka mbere rurababaza n'igihugu kuko buriya iriko uragira politike ubushaka kugira politike iteze imbere igihugu. Urumva rero urupfuguwe rutubabaje twese. Icyo no bivuga ko nuko ubwo rupfu rwo bakabaza kabaza duhawe twese dutanguriye kubarongoye igihugu tukaje no kubandi bose turi mu bya politiki mu Burundi be n'igiki kitubuza uyu munsi ufata ingingo za nkenegwa kugira ngo izi ngorane ziri mu gihugu zihere. Urumva rero dushitse ngaho abantu bahita bibaza bati bivahe bitumwa dande bizoshikahe. Numvise umuvugizi numvise umuhanuzi mukuru umukuru w'igihugu ajejwe ibyo gutuma atako makuru yavuze yuko basabye ko hoba gutohoza n'ingoga nukurizo wafiza bibaye ningoga tukamenya abari nyuma bwa mbere batumye urwo rupfu tukamenya n'ababikoze hanyuma tukabona yuko koko bashizwe imbere y'intahe ariko ndakubwire ntakubesha biragoye kwemera mu gihe cya none kuko abishwe nk'uko muri no minsi si bake uribuka n'ubwicanyi bwatwaye babikira batatu mu Kamenge gushika n'ubu atawuramenya ababikoze abaribo urumva rero biragoye kwemera uyu munsi ariko ico jewe no vuga nuko iyo igihugu gifise leta ica mbere iyo leta ishinzwe no guhagararira umutekano w'abanyagihugu no guhagararira umutekano wa bose ariyo turindiriye yuko leta izotwereka abo bantu kongera ikabashengeza imbere y'intahe
mwihweje ivyumviro vyiwe vya politike mu rafise nk'umurwi canke abantu mwikeka ko aribo boba bamugandaguye
nta kwikeka je ndoshiramwo iyo narigiye mu byo kwikeka sinari kuvuga ntindindiriye ko leta izoheza ikagira amatohoza n'ingoga ngo tumenye abamwisha abaribo ngo tumenye n'ababatumye abaribo abamwishe ngira ngo mbere babishyizemo ishaka byokoroha kuko numvise nkurya mumenyesha makuru nawe nyine yaciye araswa muri ico gihe mugabo akagira imana karusimba numvise avuga bimwe mu byo yabonye byoshobora gufasha abariko baratohoza kuronka inzira bofata kugira ngo bashike aho tumenye ukuri n'ingoga kuri urwo rupfu rw'umushinga na Hezed Feruzi tuzi ko yari umushinga na yarongoye umugambwe IPD tukaba tuzi ko ari umugambwe wari mu bari bavuze yuko bahagarariye amasezerano ya Arusha muri wa muhari ya muvuma bita muvuma Arusha
mwavuze ubwicanyi bwakorewe ababikira b'Abataliyano bwakozwe n'umurwi gushika ubucanye abantu bataramenyekana muri baza ko nk'uyu murwi nyene wakoze iryo bara ushobora kuba ari uwo murwi ufise ubuhinga bwo kwinyegeza ubakoze ubwo bwicanyi
iyo bwicanyi bugenda bufatikanije ukabona bugenda buza bukomera uribaza uti ubwo ababikora si bamwe ariko nakubwiye kandi sinoza kurandira ngaha jewe aho mpagaze cyane cyane ni ca kibazo natura leta n'abayirongoye hamwe n'izindi nzego zayo na cyane cyane inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane kugira n'ingoga batubwire n'ahandi batabivuze bazoba bariko barabwira uwo ari we wese bati ntibuyumvire inyishi yariyo ibyo nabyo si byiza na gatonya
muri iki gihe ariko harategwa kamu hariho sosiyete sivile yateye kamu gasaba ko imyerekano ibamwo ubwicanyi n'imigomo si yuhagarara buno nyine ako kamo mwebwe mukavuga kwiki
jewe kuvangira politike sinigeze nshigikira ibintu by'ubwicanyi ibintu byo gushiramo ingufu nico gituma muri kino gihe abiyereka abagira imyerekano bo bareka bakagira imyerekano atangorane mugabo urazi iyo ugiye gushiramo ingufu urashobora gusanga n'ugiye kugiramo ingufu umutwaye muri iyo nzira kandi ibyo biraheza bikumvikana aha rero naravuze kuva kera kandi ndabisubiremwo inyishu y'icyo kibazo ni inyishu ya politiki ikibazo gitora umuti iyo cyagitumye wakibonye neza hanyuma tukawutora cyatumye iyi myerekano nayo si kindi ni ukuguca kubiri n'amasezerano y'Arusha no guca kubiri ni bw'ibashingiro mbere hakaba n'ibindi twabonye mu byerekeye uku gushyira imbere umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo zose rukire umugambwe SNDP-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu kandi twese bose babona yuko biteye kubiri n'amasezerano y'Arusha twa kwitonda rero tukakunda igihugu gusumbya tukabyerekana hanyuma ngiyo ko kwiyandikisha kukavamwe bakagira bati ko mbona biriko birazana ingorane mu gihugu aho gutuma igihugu gitera imbere reka tubivanemo jewe ndibaza yuko yoba ari inzira yuguruye kugira ngo ibyo bibazo byose byatewe n'icyo kibazo bice bigenda mirongo umuti
mwavuze ko mushyigikiye imyerekano ibaye umutekano ariko naho muvuga gutyo murazi ko iyo myerekano mu Burundi itagenze neza cyane rwose abapolisi bararashe abantu bagira imyerekano eka n'abagira imyerekano barateye amabuye eka abantu barishwe cyane rwose ikintu ku giti cyane cy'umuntu yigeze kurongora igihugu impanuro mwutanga muri iki gihe n'izihe cyane cyane ku mpande zose
iyo umupolisi arungitswe gucungera amahoro n'umutekano ntabarungitswe kurasa umuntu ariko yerekana aba yarigishijwe uburyo ubuhinga ashobora kubikora atarenze guca kubiri nuko bahano kwariza agatira ka muntu. Nkuvuga rero yuko muri kino gihe abapolisi koko bagira gucyo bakwiye guhindura ingendo hakiri kare, naye handi babikoze gucyo abantu bazokwibaza bati abapolisi bizi biki bakorera nde ninde yabatumye kugenda kurasa abanyagihugu ataco ari kwarona. Abanyagihugu nabo uravuze uti harabatera amabuye. Nje ndibaza yuko ibyo byose biva kukugene umwe wese abone w'imbere yiwe ameze. Umupolisi igeje neza akareka abanyagihugu, twarabonye yuko ari naho bashika bagashyira amaboko mu kirere bati twebwe murabona nta tukonona. Twarabonye yuko ari naho bashika bakicara bati murabona ko twa twonona. Mugo kandi twarumvise kwashobora kuba hari nabikika mukiza bakaja muri bo bagakora ibitakogwa. Ariko gusa ijambo nyamukuru umuntu yohanura yogira ati uburenganzira bw'umwe wese tubwubahirize. Abiyerekana berekana akabaro kabo kubera ibibazo babona bakabareka bakiyerekana bagakinira umutekano wabo. Je ndibaza bigize guca kabukingira atandwa giye bakubagura yuko ivyo vyose biriko biravugwa atana kimwe coba. Rero aho tugeze nongere ndabisubira bihereze ko n'ukuri n'ikibazo ca politike abanyapolitiki bakironderera inyishu ntibaze barondera ibitari byo. Inyishu no kuvuga turubaha tukubahiriza amasezerano ya Arusha, turubaha tukwariza ubwimashingiro canke twicishiriza mu nzira twishakiye kubera inyugu zacu umwe wese ugatwe kiwe. Aho niho hari ikibazo nyamukuru abantu twobandaye.
Aho niho hari ikibazo nyamukuru ariko president ntibantunganya murazi ko ico kibazo urundi ruhande rutacemera ayo mateko batayasoma cyo kimwe namwe. None muri iki gihe hoko guke kugira murabona ko impande zose zananye ikintu cyokorwa abashinga ntabijunja bari hehe ikintu cyokorwa kugira ngo ntagire abantu basubira guta kaza ubuzima bwabo muri izo mpari ziri mu banyapolitike cyane cyane.
Ibona ibintu bigeze gutyo nuko kuri ubu haba hari ibibazo batarashika ko batavuga. Naye handi y'ikibazo kimaze kuja habona nko mu kirundi turabivuga yuko ibuye riserutse ritamene isuka. Ikibazo kimaze kuboneka aba ari intango yuko n'umuti wacu uboneka. Ndibaza yuko umuti ari uku kwicarana kw'abanyapolitiki. Urabona iyo uko kwiyandikisha kwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu kugira ngo yitoze ba gatatu twobishyira mu nzira nyamukuru y'amatora. None ko tuzi imigambi yandikishije mu makomine kugira ngo izokwitoze, ko tuzi imigambi yandikishije mu ntara kugira ngo izokwitoze ku kibanza cy'abadepite, ko tuzi abiyandikishije kugira ngo azokwitoze ku bibanza by'umukuru ku kibanza cy'umukuru w'igihugu. None uwo bafata bo bose akabashyira hamwe hanyuma kongera kaca ashyira ngaho abaserukira amashengero agashasi ashyira ngaho abaserukira amashyirahamwe adaharanira igishoro bya politiki. Bati tuvugane ukuri ku cyo kibazo kuko ikibazo je ubu untategera ni gituma abantu bagira bati iyi kandidatire itabonetse ntakajamwo mugabo tutarasigurirwa na gatonyi igituma toka atakojamwo kuneza y'igihugu. Tuze turashira imbere ineza y'igihugu. Iyo rero nico botubwira bati kuneza y'igihugu yitwa Rodrigue Kadatire ni iki, hanyuma abantu bakaraba kuneza y'igihugu kandi iyo kadatire ivuyemwo icopfa icayico ni ikihe copfa iyo kadatire tarimo kuneza y'igihugu. Kandi tuzi ko ari kadatire iteye kubiri nibwirizwa shingiro by'igihugu, iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha, kandi tubona ingorane ahubwo iri kirazana mu gihugu. Erega hano n'amavuga nti ubu turi mu bigeragezo bikomeye. Mbega iki gihugu cyacu cy'u Burundi turagikunda canke turashaka kugikorera koko canke dushaka ko cyo dukadisha ku neza yacu?
Ariko murazi ko ariko president ntihantunganye murazi ko sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yamaze guca urubanza kuri ico kibazo ikaba nkaba nibaza ko yoba irimwo abashinga ntahe banonose amateko.
Ariko ndakubyire n'ukuri jewe iyo mbona yuko ijya sentare yaciye urwo rubanza yubahije amabwirizwa y'igihugu ari amasezerano ya Arusha ari bwirizwa shingiro aye nandi mabwirizwa yubahirije ingene imanza zicibwa mu gihugu nk'uko bitegekanijwe muco bita code de procedure y'igihugu cyacu ugasanga nta kundi yagize kandi yabigize iravye ico mutima w'umuntu kimubwiye ku neza y'igihugu nari kuvyemera ariko rero amakuru twese dufise kandi azwi mbere hageze naho icegera cy'umukuru w'iyo sentare ati igihugu akomoka nuko iyo ngingo itafatswe nabo bagize iyo sentare abagize iyo sentare yafatiwe ahandi abagize iyo sentare barabazanira bacishira ku mukono none ushaka twebwe tuvuga tuti twariza abantu b'igihugu tuze kwemera ingingo yaciye mu nzira nk'iyo ahubwo iyo ngingo yaratesheje urubwa ubutungane bwacu kuko uca wibaza ikibazo none abo bantu
mukanya gatoyi mushane mukanya gatakanya katujanye
ariko abo bantu bagize ubwoba
ariko hariho ariko hariho nabahinga banonosoye cyane cyane ivyerekeye amateko ibwiriza shingiro mu Burundi nyine bamaze gutangaza ko badafise badasoma cyo kimwe na mwebwe iyo bwiriza shingiro
abo ni bande
Rwankara
ubwo ivyo ni vyiwe turazi nyine tagenze nawe nyene mugabo kandi je ndazi kuba nabajije n'abantu bari bafise uruhara igihe iyo bwiriza shingiro ryandikwa baratubwira neza yuko baryandika bashaka kuvuga yuko irya manda ya mbere ari manda nk'izindi kuko ikibazo sukuza kuvuga ngo manda no gutorwa manda n'igihe umara uri kurarangura amabanga watorewe sukuvuga ingene watowe kandi hariho nabandi mbere basiguye no bari ko arasigura ariko cyane cyane erega tuze turavuga n'ukuri cyane cyane wumvise yuko urya ngingo yafashwe na sentare w'ubwiza shingiro yafashwe mu rugo rwe ndakubyiye wumva none bakiri ibibazo bihari erega n'ubusuma nk'ubundi ugiye kuba cyamanza ukabajya hejuru utifatiye ingingo y'ibyase bikunze utayifashe ndakugira uko ndakwica cyane ndakugira iko wumva iyo ngingo hari uburemere ibifise kugira ngo ibinyishe ku bibazo ibya ngingo ndakubyiye yuko aho gutohora ibintu kugira ngo tuve mu kaga turimwo ahubwo yavyononye yabishizemwo ubumara bukomeye gusumbya barya bagira ngo barya bacamanza bari bakwiye gusaba ikigongo barunde ukabwira bati nukuri muratubabarira baratugiye kugakano aho twovyumva ubwo banumye ivyo bintu bizwi neza ubu uvyaravuzwe n'umwe muri bo ubona none twogira iki twaza kuvuga yuko yavuze n'undi ari umusazi yagiye kubesha niba yarabeshe baramubesha twumve
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
namwe murakoze cyane
Tujye tumenye ko mu kamara bandanya kumbiza iradio ijwi rya Amerika risamirira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro cha sport twateguriwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tumutega amatwi
mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera i Kigali habereye umukino mpuzamahanga wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 n'ikipe y'igihugu ya Uganda hari ku ntera ya kabiri y'amajonjora mu guhatanira kuzajya mu gikombe cya Afurika muri Senegal abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Jonathan McStree batsindiwe ku kibuga cyabo ibitego biri kuri kimwe igitego cya mbere cya Uganda cyabonetse ku munota wa 10 igice cya mbere gitsinzwe na Faruk Mia kuri Kufran igice cya kabiri cy'umukino kigitangira umusore Nshuti Dominique Savio w'ikipe Amavubi usanzwe ukina mu ikipe Isonga FC yishyuye iki gitego abari aho bagarura icyizere ko u Rwanda rushobora kuba nk'aya nkoko iri iwabo ishonda umukara icyo cyizere cyaje kuraza amasinde uko ikipe ya Uganda ihise yibonera igitego cyayo cya kabiri kinjijwe na Mutiaba Muzamilu umukino warinze urangira nta gihindutse Uganda itaha yizeye kuzasezerera u Rwanda bakurikiranye uyu mukino banenze imikinire y'abasore b'u Rwanda muri rusange ndetse banakemanga ubushobozi bw'umutoza mushya w'Amavubi Jonathan McStree Milutin Sredojevic bakunze kwita Mico wigeze gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda akaba ari utoza Uganda yavuze ko gutsinda u Rwanda yarabyizeye kandi ngo insinzi azarushaho kwishimangira mu mukino wo kwishyura uteganyijwe kubera i Kampala mu mpera z'iki cyumweru mu cyiciro cy'ikubitiro cy'amajonjora ikipe y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 yari yasezereye ikipe ya Somalia ikipe izarokoka hagati ya Uganda n'u Rwanda izahita icakirana na Misiri tugiye mu mukino ngororamubiri ejo ku cyumweru i Kigali habereye isiganwa mpuzamahanga rya marato y'amahoro iri siganwa yitabiriwe n'abantu bagera ku 200 barimo abanyarwanda n'abari baturutse mu bihugu by'amahanga abasiganwa bari mu byiciro bitatu aribyo abasiganwa marato yuzuye aho muri kimwe cya kabiri cya marato tutibagiwe n'abasiganwa ga mu rwego rwo kwinezeza mu birometero 42 aribyo marato Kuhande rukaba gabo wawai wambere numunya Kenya Omulo Ezekiel Kemba wakoresheje amasaha abiri iminota 18 n'amasegonda 15. Ku mwanya wa kabiri haje umunyarwanda Jean Baptiste Ruvubi wirukanse maraton mu masaha abiri iminota 19 n'amasegonda 3. Bernard Kipretich umunyakenya niwe waje ku mwanya wa gatatu. Mu cyiciro cy'abagore waje kwisonga muri maraton ni Peris Jerotich. Imyanya itatu ya mbere yose yihariwe n'abanyakenya. Umunyarwanda kazi waje hafi ni Janvier Musabimana wabaye wa kane. Ku ruhande rw'abasiganwa kimwe cya kabiri cya maraton mu bagabo abanyakenya nibo baje mu myanya ibiri ya mbere bakurikirwa n'abanyarwanda babiri aribo Eric Sebahire na Felix Muhitira. Mu bagore Nyirarukundo Salome yaje ku mwanya wa kane muri demi maraton azakurikira abanyakenya kazi batatu bamuje imbere. Muri iri siganwa rya maraton mpuzamahanga y'amahoro ryari ribaye ku nshuro yayo ya 11 umuterankunga mukuru waryo ariwe MTN Rwanda ashimangira ko ibikorwa byo kurishyigikira bizakomeza no mu myaka iri imbere. Numa Alain ushinzwe gushyigikira ibikorwa binyuranye muri sosiyete yashimangiye ko ubwo abanyarwanda batangiye kwegukana imyanya myiza nta kabuza ngo ikigo hagarariye kizahwema gushora amafaranga mu mitegurire y'iyi maraton. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Kanya turasozera amakuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yaho reka twibutse njamaki amakuru twabashikirije Jeni.
Urakoze Freddy. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma ibiganiro bishyikiwe na undi. Ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka. Zed Feruzi wo mu ishyaka Union pour la paix et le développement UPD yashyinguwe ejo ku cyumweru umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga biciwe mu murwa mukuru Bujumbura. Ku Burundi kandi Perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo Zed Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa Perezida Willy Nyamitwe. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri w'Ingabo Ash Carter, yanenze ingabo za Iraq avuga ko ibikorwa byazo biteye impungenge. Ejo ku cyumweru mu kiganiro ahaye televiziyo CNN yibajije ku bushake bw'ingabo za Iraq mu kurwanya urugomo rumaze igihe rw'umutwe wa Etat Islamique. Ibyo byanenzwe na Baghdad na Washington yongera kunengwa ku byerekeye uburyo Perezida Barack Obama akoresha mu gutsinda umutwe w'abarwanyi. Abanyetiyopiya ejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azashyira ishyaka riri ku buyobozi EPRDF indi manda y'imyaka itanu. Nta rugomo rwatangajwe muri ayo matora kandi indorerezi za Afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi iyo yavuze ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yabogamye kubera ko ngo abategetsi ba Ethiopia bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga. Ishyaka EPRDF Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyayitiyopiya bashyigikiye ibyo ryabagejejeho ryageje ku gihugu mu kongera ubukungu. Amajwi ya nyuma azamenyekana ku itariki 22 y'uko kwezi gutakwa gatandatu ariko aya mbere hashobora kuzamenyekana hagati mu minsi 2 cyangwa se 5.
Tuti mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu higa bw'izuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mu rikumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi ni ukuvuga saa moya na saa mbiri z'umutondo turashikiriza amakuru. Turongera kandi tubashikiriza amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo mu gitondo. Nimutangwe kandi ku mugoroba dusanzwe tubategurira amakuru isaa moya n'igice. Mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.